inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum, shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu Imana y'amahoro, igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Iyo yashyizeho kandi kuri iyo niho hari amahoro nyakuri ibihe bidashira. Turanezerewe cyane gusubira kugushyikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Ubu tugeze mu butumwa bwiza, Injili, igitabo cyeranda kitubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariwe Mesiya. Yesu Kristo n'umucunguzi yaje mu isi gucungura uruvyaro rwa Adamu kugira arukure mu buja bw'umugwanizi Satani. Yesu Kristo rero yari umuntu adasanzwe. Ivyo vyagaragariye mu ivuka ryiwe kubera ko yavyawe n'umugore atigeze umugabo, ariko avuka kubw'ubushobozi bwa Mwemu Yera. Kubera ko yavutse kubw'ubushobozi bwa Mwemu Yera, vyatumye agira kameremere yisangije kandi kadacumura. Ibikorwa iwe byari bitangaje twiheje ibitangaza yakora. Yesu afise ubushobozi kuri Satani n'abadayimoni biwe, kumiyaga no kukiyaga, kundwara no kurupfu. Inyigisho ziwe zari zuzuye imigani myinshi gushika naho abansi biwe bavuga bati ntiyigeze kuboneka umuntu avuga nkawe. Turabibona mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana ndwi ku murongo wa 46. Nubwo ivuka ryiwe cyanke ibikorwa byiwe byose byari gitangaza gusa, ntivyatumye abantu babona yuko yari umucunguzi yavuye mu ijuru. Abenshi mu ruvyaro rwa Adamu ntibigeze bamenya Yesu wariwe kuko bamubona ko ari umuvugishwa, nuko ntibamenya yuko Imana yaje hagati muri bo. Nuko rero kubwo kudatahura kw'abakuru b'amasinagogi y'Abayuda byatumye banarondera kumwica. Ubu naho reka tubandanye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 26. Duheze twumve ingene Yesu yateguye ibambwa ryiwe, urupfu rwo kumusaraba. Ijambo ry'Imana riravuga riti Yesu arangije ayo majambo yose abwira abigishwa biwe ati murazi yuko iminsi ibiri niyashira hazoba Pasika, kandi umwana w'umuntu azotangwa abambwe. Mu cyigwa cyacu cyo mu byagezwe bya Mose twarize iby'umunsi wa Pasika. Pasika yaba ku munsi wa mbere utangura ukwezi ku kirangaminsi cy'Abayuda. Uwo munsi ukaba mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane. Buri mwaka kuri uwo munsi mukuru Abayuda baributsa ibyabaye mu gihe cya Mose, aho Abisirayeli bari abaja b'umwami Farawo. Maze Farawo ategeka ko abana bose b'imfura bicwa, ariko Imana mu bugororotsi bwayo no mu nteguro yayo idasanzwe iba yaramaze gutegura uko izokiza abo bose bayizera. Nuko Imana itegeka imiryango y'Abisirayeli kubaga umwagazi w'intama utagira agasembwa no gusiga amaraso yawo ku bishimaryango by'amazu yabo. Imana yari yarasezeranye iravuga iti ayo maraso azobabera ikimenyetso ku mazu murimwo, nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana. Igitabo cyo kuva ikigabane cy'12 ku murongo wa 13. Nuko Abisirayeli babikora uko babwiwe, Imana iraheza ibakiriza imfura zabo urupfu. Imana ibakirisha amaraso y'umwagazi w'intama. Ku minsi mikuru ya Pasika rero Abayuda bama babaga imyagazi y'intama kugira ngo bibuke ingene Imana yabakijije ikabakura mu cyago cy'urupfu cyahitanye Abanyegiputa. Ariko aha rero Imana ntiyashaka ko bashyira amaso inyuma kuri iyo myagazi y'intama, ariko yagomba ko bashyira amaso imbere kugira baze babone umunsi aho Mesiya azosesa amaraso yiwe ku musaraba kugira ngo akize abanyabyaha icyago kiruta ibindi byago byose, umuriro udashira. Icyo Imana ishaka, Imana mu bugororotsi bwayo yateguye ko umucunguzi azosesa amaraso yiwe ku munsi wa Pasika kugira ashitse ikigereranyo cy'ikimazi cy'umwagazi w'intama. Nuko Yesu umucunguzi abe ahejeje integuro y'Imana yo gucungura abanyabyaha ngo bapfe mu rubanza. Ubu naho reka dusome mu butumwa bwiza. Duhere ku murongo twari twamaze gusoma. Yesu arangije ayo majambo yose abwira abigishwa biwe ati murazi yuko iminsi ibiri niyashira hazoba Pasika kandi umwana w'umuntu azotangwa abambwe maze abaherezi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko bakoranira mu rugo rw'umuherezi yitwa Kayafa baje inama yo gusuka Yesu ngo bamufate bamwice ariko bati ntimumufate mu minsi mikuru hoye kubyuka umugumuko mu bantu maze umwe muri bamwe 12 yitwa Yuda Isikariyoti ajya kubaherezi bakuru arababaza ati mwomera iki nkazomubaronderera bamugerera intete z'ifeza 30 ahera kwarondera uburyo bwo kumubaronkera ku munsi w'intangamarara wo kurya imitsima itambiwe uwo babaga kumwagazi w'intama wa Pasika abigishwa biwe baramubaza batugomba ko twoja hehe gutegura ibya Pasika ngo ubirye atuma babiri mu bigishwa biwe arababarira ati nimuje mu gisagara umugabo muri buhure yikoreye umubindi w'amazi mumukurikire ahajya kwinjira mubwirenye n'uko rugo mutumwigisha agize ngo indaro yiwe iri hehe asangirira ibya Pasika n'abigishwa biwe ubwiwe ari bubereke inzu nini yo hejuru isezeye iteguritse abe ariyo muduteguriramwe babigishwa baragenda bajya mu gisagara babisanga uko yabibabariye bategura ibya Pasika igihe gishitse aricara ngwaje kandi intumwa nazo zicarana nawe arababwira ati kwifuza nipfuje cyane gusangira namwe iby'iyi Pasika ntarababazwa ndababwire sinzokongera kuyijya ko kugeza ahizoshikira mu bwami bw'Imana bicaye bariko baradya Yesu arababarira ati ndababwira ukuri umwe muri mwebwe uwo dusangira agira angure batangura kubabara bamubaza umwumwe bati mbega ni jewe arabishyura atumwe muri mwebwe 12 uwo turiko tura koreza amaboko rimwe mu mubehe niwe umwana w'umuntu agira gende nkuko byanditswe kuri we ariko uwo muntu agura umwana w'umuntu azobona ibara uwo muntu ivyo mubereye byiza iyaba tavutse Yuda amugura aramubaza ati ni jewe gamwigisha nawe aturabivuze nawe amaze kwabira intore aca asoka ako kanya kandi hari mwijoro maze bariko bararya yabira umutsima awuhezagiye arawumanyagura arawubaha ati nimwabire uyu numubiri wanje yabira igikombe agishimiye Imana arakibaha bakinywera ko bose arababarira ati cyo na maraso yanje y'isezerano aviriye benshi ibyo nibyo byanditswe mu butumwa bwiza kubijyanye n'ingaburo ya nyuma Yesu yasangiye n'abigishwa biwe imbere yuko asese ubwiwe amaraso yeza ibyaha nuko Yesu abereka uwuza kumugura uwariwe yari Yuda Isikariyota mu maso y'abantu Yuda yari umwigishwa w'umwizigirwa ariko mu mutima wiwe Yuda yishakira amahera n'ubundi butunzi bw'isi ni nacyo gituma yanagiye kubaherezi bakuru akababwira ati mumpiki kugira ndamubaronderere nuko bamuha ifeza 30 ibi rero byabaye kugira byerekane iby'umuhanuzi Zekariya yari yaravugishijwe imyaka 100 aheze aho yandika yuko Mesiya azogugwa ku mafeza 30 gusa raba Zekariya ikigabane cya 11 ku murongo waho wa 12 n'uwa 13 aha rero ikintu gikomeye mu byo twamaze gusoma nico Yesu yavuze aho yagaburira umukate akanaha igikombe abigishwa biwe mbega muribuka ibyo yavuze reka twongere dusome maze bariko bararya yabira umutsima awuhezagiye arawumanyagura arawu kubaha ati nimwabire uyu numubiri wanje yabira n'igikombe agishimiye imana arakibaha bakinywera ko bose arababarira ati cyo namaraso yanje yisezerano aviriye benshi turabona ingene Yesu yahaye abigishwa biwe ibimenyetso bibiri ikimenyetso cy'umukate be n'igikombe umukate Yesu yamanyaguye agaha abigishwa biwe cyari kimenyetso cy'umubiri yagira atange kw'ikimazi igikombe cy'umutobe cyari kigereranyo cy'amaraso ya Yesu yaragiye gusesa kugira akureho ibyaha by'urubyaro rwa Adamu kugira baze bibere mu bwami bw'Imana ibihe bidashira mu kimenyetso cy'umukate n'igikombe Yesu yagomba kwigisha abigishwa biwe ko icyatumye aza mu isi kwari ukugira atange ubugingo bwiwe umubiri wiwe n'amaraso abitange kw'ikimazi ku banyabyaha nk'uko umuntu kugira abeho abwirizwa kujya no kunywa niko n'ugomba kuzobana n'Imana ibihe bidashira abwirizwa kwizera ko Yesu Kristo yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu kugira turonke ubugingo budashira umwami wacu Yesu Kristo niwe wenyine ashobora gutanga ubugingo budashira kandi amaraso yasheshe nayo kudukura ko umuvumo w'icyaha aha rero mukunzi uri kurakurikirana ubutumwa bw'uyu munsi mu byahishuwe mu nyigisho z'uyu munsi niki Yesu Kristo yaje mu isi kugira atwikorerere umutwaro w'icyaha iyo niyo nsiguro ku mwagazi w'intama Aburahamu yatanze ko ikimazi mu gishingo cy'umuhungu wiwe rero inzira y'ikimazi kitagira gasembwa niyo nzira yo guharigwa Imana irashobora kuguharira ibicishije mu kimazi cy'umucunguzi atagira gasembwa washeshe amaraso yiwe ku bwawe mu isezerano rya kera turabona ko Imana yasaba ibimazi by'ibikoko kugira iharire ibyaha abantu ariko mu isezerano rishya Yesu Kristo niwe mwagazi w'intama wejejwe kugira ngo umwizera wese ntazapfe ariko azakire urubanza ibyanditswe byeranda biravuga biti nuko nimukureho umwambiro wa kera kugira ngo mube iroberisha nkuko mutari mu mwambiro kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kw'ikimazi ariwe Kristo turabibona hariya mucete cya mbere Paulo yandikiye abikorinto ikigabane cya gatanu ku murongo w'indwi umwe atigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana icyete cya kabiri Paulo yandikiye abikorinto gatanu umurongo wa 21 amaraso ya Yesu Kristo afise agaciro ntagereranywa reka twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga kubijyanye n'ubushobozi bwayo bwo kweza ibyanditswe byeranda biravuga biti kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose turabibona mu cya mbere cyanditswe na Yohana rimwe ku murongo w'indwi muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zimbura kimazi mwatojwe na basokuruza atari bishira nk'ifeza n'izahabu ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa cyangwa ibara niyo ya Kristo uwo yamenywe n'Imana kera itanguriro ry'isi ritarashigwaho ariko yerekanywe ku iherezo ry'ibihe ku bwanyu mwebwe abo yahaye kwizera Imana niyo yamuzuye ikamuha ubwiza nico gituma ukwizera kwanyu n'ivyizigiro byanyu biba ku Mana turabibona mu cete cya mbere cyanditswe na Petero rimwe ku murongo wa 18 kugera ku 21 ivyo wumvise uyu munsi rero ubishire ku muzirikanyo kuko Imana irashaka ko uhumuka amaso kugira umenye ukuri guhebuje kuri muri byo mu cyigwa gikurikira tuzorabira hamwe ibijyanye n'ingaburo ya nyuma twongere tubone uko abakuru b'abaherezi bahagaritse Yesu kugira bamwice Imana iguhezagire kandi irushirize kubahishurira umugisha uri mu gutahura iri jambo ry'Imana hano mu cyate cya mbere cyanditswe na Yohana rimwe ku murongo waho w'indwi avuga ngo kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose
mwegeye kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira twandikire ugasanduku k'amakete 1040 Ibujumbura telefone yo mu biro ni 2024 2026 57 iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 39 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizu ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.